VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa gatanu, tariki 15 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaha ikaze mwese.
Ariko rero ubushikanganje bw'umutekano urababazwa n'ibirwanisho bikiri mu banyagihugu byirirwa mbere biriha inkumbi bihekura imiryango bihekura mbere n'igihugu.
Uwo ni Moise Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku bugizi bwa nabi bugenda bugirwa mu gihugu no ku bigwanisho bikiri mu banyagihugu. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru yerekeye ikindi kiziga cyatowe mu ntara ya Gitega. Ntugume hafi. Mu ntara ya Gitega hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo yoba yari hagati y'imyaka 20 na 25 cyabonetse mu gatondo ko kuri uyu no munsi wa gatanu ku mutumba wa zone Mubuga muri komine ya Gitega. Uwo muntu abamubonye ubwa mbere bavuga ko bari bamuhongo ya menyo kandi ko nta muntu yashoboye kumumenya mu micungararo yaho. Icyo kiziga cyahavuye gihambwa n'abajejwe intwaro muri zone Mubuga. Mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana aratubwira ibyerekeye icyo kiziga.
Icyo kiziga cyabonetse ku mutumba wa Karenda zone Mubuga muri komine y'Intara ya Gitega. Ikiboneka kuri icyo kiziga nuko abamwishe bamuhongo yamenyo, amaso yari yirabura bigasa naho bayamenye. Umwe mu bo twasanze aho hafi yatowe ikiziga aremeza ko bumvise induru bamwe mu banyagihugu bikeka ko uwo yishwe n'abaraririye imirima kuko kuri uwo mutumba hasanzwe havuga ubusuma burenze urugero.
Umwe n'amatunda gusa niwe hari mugabo ibitoki ntituramenya ahantu baba barabisomoye hariyo.
Yabonye ko bayamuye.
Ego.
Bayamuye nako n'umufuko ari hampande yiwe. Aha twebwe ngaha turago kuno mutumba ntitukirara mu nzu, turara hanze kugwembembwe rw'abasuma. Abantu mbaye dusigaye tugendera ku mutwe kubera naho worari uri ucurara hanze kubera ku mpamvu z'abasuma.
Induru yoyo mwuba mwarayumvise.
Induru yaravuze mu masaha yine. Induru imaze kuvuga abantu baca bashwa baduka bakagenda kuraha. Bari basanzwe barariwe muri merega w'amatunda. Babasanze barariwe. Baca rero yiruka ava hiyepfo mu mwonga bamufatiye haharuguru munsi y'aya mashuri. Abari barariye kandi baratabaza baca barahurirana nyine n'abanyagihugu bose induru imaze kuvuga bashwa badutse. Byagenze. Ntabari hano hafi kubera ubusuma bw'amatunda nyine bwimonogoje ubu basigaye bararira mu bisanzwe.
Batwiba bagenda batwivye urukombe amazi.
Ubu rero urumva murara mwica.
Ego bune tukiryama turara duhagaze turara umutima uri munda.
Nakaruta Imana Dismas umwe muri batanu batowe ku mutumba wa Karenda twamusanze aho hatowe ikiziga.
Kubera ikiziga twagisanze ahanyena ahantu hicara kirambaraye nta n'amaraso je n'amaraso ari atarako amaguru yarabaha ukuruguru ayo nabona je nabonye umenga namenye yuba yari arimo umutwe nawe uraba hariya hepfo aryamye ahanyena. Yafutse n'ikoti giwe nyine yari yambaye mu maso bafukishe nyakoti nyine ikoti yari yambaye. Nigiye arafukishije umugabo w'ingufu bashe w'ingufu n'ukuri akomeye nyene banako abereye ibikogo.
Nirambona Placide umukuru wa zone Mubuga avuga ko yashitse aho hici uwo muntu kandi yamenyesheje abamukuriye muri komine.
Uwo muntu ntawe twashoboye kumenya kuko na bene igihugu basanzwe babaho hantu ntawe bamenye. Kwege bumaze guca twajanye n'abapolisi dushitseyo turabaza bene igihugu uwo muntu baba bamuzi. Atwekata babazi iruhande y'uwo muntu twasanzeho hariho amatunda aje matunda pere ya yari mu mufuko munza ati ko turagenda nko ku metero zinka 10 naho nyi twasanze igitoki giciye byumvikana yuko abo basima bari nka batatu kuko hari ako gace ku mufuko katunda pere hamwe n'ibitoki bibiri. Oya nta n'umuntu washobora kubona aya mwishi kandi aho hantu hari ahantu mu gatara mu gashamba twe twanibajije yuko hagati yabo kuko abasima barashobora gushobana hagati yabo nyene bakicana twibaza ko ari bo baba byagenze nkuko bakicana hagati yabo. Nta n'umwe yamumenye ko uwo mutumba mbere n'abandi bashobora kuzamo mu mirama nta n'umwe yashobora kumumenya ku mutumba uhana urubibe na karenda bo gushika ico gihe twe twatanze inkuru aho tuteza kuyitanga maje mu chef de zone na hemstanel hanyuma mu gipolisi nabo bitanga mu gipolisi bace banuki ku mopeje opeje arashika araba ico kiziga arabaza na bene gihugu hama muni maratanga urusha go kugihambisha mitungo ry'abafuye
uwo muntu yishwe akurikiye uwejo yishwe mu isagara cha Gitega muri quartier Nyabututsi nawe nyene kaba yishwe aho ngo amenyo n'amaso bayakuyemwo mu gipolisi bamesha ko bakiri ko barakora amatohoza kuri ubwo bwicanyi kugira ngo umuco uzohavuje habona kuko abo babiri bishwe bisa naho bishwe mu buryo bumwe Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel Antoine Sabimana. Tuve Gitega tumanuke Bujumbura gato ku cicaro cy'igipolisi cy'Inyamiramabi police judiciaire hatewe grenade zibiri mu gitondo cyo kuri uno munsi wa gatanu imwe ntiyaturitse niyaturitse ntaco yononye. Kuri wa gatanu nyene hari umucamanza wo muri sentare nkuru y'igisagara cya Bujumbura yarashwe n'umuntu ataramenyekana uwo mucamanza akaba ariko aravugwa kwa muganga. Igipolisi cemeza ko ata muntu yafashwe mu babikoze ariko igipolisi cyatangaje ko inkozi ne harimo inkoho nini yo mu bwoko bwa karash zafatiwe mu bumanuko bwa Bujumbura mu gisagara mu kumusaga no mu Kanyosha. Ibindi kwize nkuru Eloge Willy Kaneza.
Ayo magrenade yaguye ku cicaro gikuru cya komisariya ijejwe amatohoza PJ yatewe nk'igihe cy'isaha 5:30 z'agatondo. Igipolisi cyemeza kwimwe ariyo yaturitse kandi atacyo yononye kubera yaguye mu giti cy'ikigazi uko ari zibiri ngo zatewe n'umuntu umwe ataramenyekana. Ahandi hahungabanye umutekano ku mugwa mukuru w'u Burundi ni muri karitsiye ya Mutangano zone Gihosha komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Umufaso nasanzwe ari n'umucamanza muri sentare nkuru y'igisagara cha Bujumbura yarashwe n'abantu babiri bitwaje inkoho bari ku ipikipiki bamutegereye igihe cy'isaha imwe z'agatondo aherekeje umwana ku ishuri. Insasu zibiri zamugemye ariko Imana yakinze ntiyasize ubuzima yaciye ajanwa mu bitaro ahari ko aravurirwa. Gushika ubu igipolisi cemeza ko atawovuga ku ico gitero cagiriwe umucamanza gifitanye isano n'akazi kiwe ka misi yose. Moyize Nkurunziza icegera cumuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Uyo mudamu w'umucamanza hamwe twovuga yuko igeragezwa ryo kumugandagura yoba rihuye n'akazi yoba asanzwe akora twoba twihuse kubivuga ariko nibaza ko twokwihakanya tukabirekera abajije amatohoza nibazomenya abantu bashatse kubikora n'ica bari bagamije.
Naho atamuntu arafatwa muri aba bagize ibitero byo kuri uyu wa gatanu mu gitondo igipolisi cyafashe abantu batatu muri karitsiye ya Musaga mu manuka bwa Bujumbura. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi avuga ko abo bantu batatu bari mu bagizi ba nabi muri iyo karitsiye nyene ya Musaga kandi hafatiwe inkoho zibiri ziyongereye kuzari zafatiwe muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura nyene. Imwe mu nkoho zafatiwe ku Musaga ngo yoba ari yakoreshejwe mu kwica umunyagihugu wo kwibarabara rya kabiri aho ku Musaga nyene mu ijoro ryo kuwa gatatu w'indwi
kwibarabara rya kabiri. Inkozi z'ibibi zitatu izo rero zafashwe zimaze gufatwa zica mbere ziraranga n'ahari ibikoresho zahora zikoresha ariko gushika ubu bamaze kwerekana inkoho imwe iri muri zo mubona baravuga n'izindi bahora bakoresha bariko bareka abajije umutekano aho zoba ziri gushika ubu. Inkoho yindi ya Kalashnikov yatoye ku Musaga ni inkoho batoye mu mwonga w'uruzi bita Mpimba. Iyo nkoho mbere kubayiranze banavuga ko yoba ari yakoreshejwe mu kugandagura wa munyagihugu bica mu ijoro rya hirya y'ejo yitwa Jean Baptiste Nsenge Yumva.
Kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yaratanguje isekeza ryo kwaka ku nguvu abatunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha. Twabaje icegera cy'umuvugizi w'igipolisi ingene haguma hibonekeza ibitero kandi umushikiranganje avugira bwemeza ku intambwe yo kwaka ibirwanisho abasivile ishimishije. Moyize Nkurunziza yatwishuye ibikurikira.
Nitwovuga ko ibirwanisho vyaheze ntivyaheze nico gituma mubona nibi uno munsi biriko biratorwa hirya no hino ariko intambwe yirashimishije kuko nibaza ko intambwe y'umutekano aho twayatugeze irahari. Ariko rero ubushikanganje bw'umutekano urababazwa nibi bigwanisho bikiri mu banyagihugu vyirirwa mbere biriha inkumbi bihekura imiryango bihekura mbere n'igihugu. Ubushikanganje bw'umutekano rero bukaba busubiye gutera kamo ko aba bantu bafise ibigwanisho batabifitiye uburenganzira ko busubiza kugushaka kwabo kuko nta neza bizanira igihugu nta neza bizanira imiryango burateye akamo kandi n'incuti n'abagenzi babo bantu bo batunze bino bigwanisho babahanure vyanse mbere babashengeze kugira ngo igihugu gishobore gutekana
ibigwanisho bifashwe inyuma yaho umushikiranganje w'umutekano atangiye icegeranyo cingene umutekano wifashe mu gihugu mu mezi atataheze arenga yome bunyoni yavuze ko abantu 46 bishwe 150 bari mu bateze umutekano muke abo yisaba ko iterabwoba barafatwa 35 nabo barishikana ku nzego z'umutekano Umushikiranganje bunyoni yamenyesheje kandi ko hafashwe n'ibirwanisho bitari bike harimo amabombe amamine n'ibikoho binini binini bitera amarokete Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eloge Urikaneza amakuru yiragijwe rya Amerika arabandanya mu Burundi haratunganijwe uruganda rugamije gukinga inkukura no kugwiza umwimbu ku rugero rw'ibice 9% buri mwaka Ugo ruganda rwatangujwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bufatikanije n'ubunyamabanga bw'ugwego rukururijejwe umutekano mu gihugu ababuramatari abakomiseri abasitanteri n'abayobozi b'uburimyi n'ubworozi nibo bari batumiwe mu ntara ya Gitega muri ugo ruganda ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana
Ugo ruganda rwabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane muri hoteli Elena Ngisagara cha Gitega ugo ruganda gwamaze umunsi wose rucija nino ibijanye no gukinga inkukura no kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi intumbero y'ugo ruganda nuko bugwanya inkukura ituma umwimbu gabanuka akarushaho kugwiza umwimbu muri ugo ruganda ibiharo byatanzwe n'ubuyobozi bukuru bujere utunganya imigambi ushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi vyerekanye ko abana 50% bari munsi y'imyaka 5 bafungura nabi bikaba bishingaruka mbi Kuri kazoza k'igihugu Silvestre Maroha n'umuhinga yatanze ikiganiro akaba akora mu biro by'ubunyamabanga by'inama nkuru y'umutekano w'igihugu
50% by'abana batarashikana imyaka 5 barya nabi bamaze kurya nabi rero ingaruka zizogaruka niba abo bana nibamara bamaze nk'imyaka 20-25 usanga ari abana atacyo bashoboye kuko ari abana babuze kubaka umubiri wabo bakubaka ubwongo bwabo kugira ngo bagire ubwenge bakiri batoye aha rero bitugwako
umunyamakuru yabajije Silvestre Maroha igituma ugwego rukuru jejwe umutekano mu gihugu gwivanga mu bikorwa by'uburimyi
umugabo ico no babwira cyo nuko harya harara inzara munda akazinduka inzigo kandi kugwanya ibibangamira umutekano mu byerekanye bya politiki kurwanya ibibangamira umutekano mu byerekeranye na n'ubutunzi n'imibano ibidukikije no kuba n'ibyo kubahiriza agateka kaze na muntu ibyo rero niyo politike nshasha y'umutekano mu gifaransa bavuga ko ari sécurité humaine
Gérard Ndabemeye umuyobozi mukuru ajeje gutunganya imigambi mushikiranganye bw'urimi n'ubworozi asumwizero ku imigambi bihaye yo kududza umwimbu ibice 9% buri mwaka bazowushikako bafatanije n'abajeje uburimyi kuva hasi gushika hejuru
baramaze gushiraho ikirangaminsi cyo kugira ngo bagwanye inkukura gusa ikiriho nuko bataraduha urutonde rw'ibitegwa badushiraho mu ntara ku ntara ku ntara mu bitegwa byimbuka cyane bitanga amahera menshi kandi byotuma umwimbu gwiye
bamwe mu bagoronomu n'abaveterineri bakora mu makomine yo mu gihugu hagati bavuga ko bidashobora koroha na gato ko boshikana iyo migambi ataburyo baronka kugira ngo bashikire abarimyi borozi ku mitumba
twebwe ahanini ingorane duhura tubura uburyo dushikayo ku kivi ubwa mbere ntitugira uburyo bwo kwiyunguruza nta nikinga dufise kugira abakozi dufize abakozi bake mu byerekeye ugubura ibitungo abagronome bo barafise na moniteur agricole ngo mu byerekeye ubworozi nta nabagisa dufise bajya ku mitumba akigira ko kubura ubwo buryo bwo kwiyunguruza kugushikira ushikire abarimye borozi
umunyamakuru yabajije aho bazokura uburyo bazokoresha mu gihe uwo mugambi usaba amahera menshi mu gihe bamwe mu bahora batanga uburyo muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi biyonjoroye biturutse ku bihe bya politiki Burundi burimo uwo muyobozi yaragize ica bivuga ko
uburyo ntibubuza leta y'u Burundi yaravuze ko igisata c'uburimyi n'ubworozi ari gisata kiri mu bisata vya nkenerwa vya ngombwa bizoronka uburyo nitwashira mu ishaka uburyo buzoboneka mbega ndakubaza umurundi yumva ko akunda igihugu wamubwira ati zana uterera amafaranga 1000 umugambi tuwushire mu ngiro twaye kudoza turasega nta yumutanga ko dufise abene gihugu turafise uburyo
twamenyesha ko ugo ruganda rwari rwatumiwemo abategetsi mu by'intwaro igipolisi uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku makomine mu ntara za Gitega Ruigi Cankuzo Karusi na Mwaro Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Fidel Antoine Sabimana ibitegiri bishasha by'ishami ry'umuryango mpuzamakungu ONU witaho impunzi ku isi HCR byerekana ko abarundi 271,000 677 bamaze guhunga igihugu cyabo nyinshi muri zo mpunzi zahungiye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi mu kanya gaheze mu kiganiro muri Sanga cyuno musi mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na bamwe muri zo mpunzi bavuga ku buzima bwo mu buhungiro uwitwa Fidel yabanje guhungira mu nkambi ya Lusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ariko ubu ari mu Rwanda aratubwira uko abayeho
nyene ni hajya mu nkambi ya Rusenda muri Tesar ya Sizi ubuzima bwari bayeho nabi cyane vrema ni pa buce na cyane bata nyine ndumbere yo kuzanga mu Rwanda cyane nabona ibyo byonyine baduhanije ibyo bidahagije baduhiye ibintu ibozo ashobora ndabaye nyine kujya gupaga sabandi bakongomani bakakurondera amahero katubwi jya ruguru ku misozi nyine ugenda urakora gupaga sabonye 2003 ku munsi no kukaronka nk'agapantaro se umuryango ashize ku runo yari vrema yari bigoranye cyane ubuzima ni bubi cyane bwo mu buvuzi turarambiwe ngomba tuvire iwacu yenda yenda ni muri zone ya Fizi mugabo nyine ni hambavu y'indi mihana y'abandi bakongomani b'abembe n'abafurero mugabo nyine baregeranye ni nka kilometre kimwe nacyo nyine menga ntikigeze mugabo hoho ahantu yari iri hoho ibayeho neza vrema ni heza pe hari ibintu byose hari amazi hari ibintu byose hegereye n'abaturage n'amakambi ya gisirikare n'ibipolisi byose biruhande rwaho mugabo ubuzima bwa nyine rwo bwari buri mugabo iyo nkambi yo yumeze neza nk'ubuzima ahantu heza gusa nyine n'ubuzima bwo mu nkambi yo yumeze nabi
abarundi bari muri iyo nkambi ni abantu bahunze kuva ibibazo bya politike bitangiye umwaka ushize cyangwa se hari hasanzwe hari n'izindi mpunzi z'abarundi zahungiye kuva kera
oya ne nabo nyine kuva akavuga ko abaye nyine kiti atwagiye manda bamwe bemera abandi batemera niyo nyine bacye bayugurira iyo nkambi bose baragira kuko abarundi benshi twari twasiragiye bamwe bagiye za Baraka abandi handi za Seberi handi za Malinde za Katanga za ilo hose mpaka na za Uvira hama hashirije icyo fate ndumbere tukubakira nyine nkambi iyo hantu nyine aho nyine nakubariye mu Rusenda mugabo nta nkambi zari ziyasanzwe ni yashashe no hari aba nyine niyo yashashe bahakoze ngo nyine
ujya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo uvuye muri iyo nkambi urambutse ugiye mu gihugu cy'u Rwanda gushakisha ubuzima ni iki cyatumye ufata icyo cyemezo
nigeze natinda nashite ndawe ubuzima kuntu bumeze nawe ukuntu ndabana bari na banje n'abatoyi banje n'abakuru banje bose n'ababyeyi mbona n'ibigoye cyane mbaza kuduga ruguru ku misozi ya ruguru hatuye abanyamurenge njya gutagasayo nyine kuri ubu nariko ndikora ibintu by'amabizinesi naje ngaha mu Rwanda mugabo yewe sinarigeze ndasezera kuko nabonye ubuzima bwa mu nkambi no kwigera ndawubabona umunsi umwe nupfuma niberaho nyine nk'umuntu agenda arangara gutya
ese nk'umuntu akubajije impamvu nyamukuru yatumye ufata umuryango wawe ugata urugo rwawe ugahungira mu kindi gihugu yaba nk'iyihe
nahungiye mu kindi gihugu kubera ubuzima nabonye ho nyine tugishika kugira ngo twakire twarara hanze nk'indi zibiri zose zigahera batararuteguriza inkambi rero tukambiye bamaze kutubwira usanga ari akazu shambure tumwe ugasanga urumuryango abashiki bawe baraho ugasanga bakubwira nk'agahema kamwe iyo nyine ije kujya kubwira bakuzanira ibi ifungurwa ukajya hamwe nyine bashiri mu kaba mu nda wita bukeya kubwira bidahera ukwezi kutarahe yose narabiraze cyambona ije tino bishobora hamwe hoho urwaye kubwira bakuvuze ni hamwe nyine akanisho kamaze kugenda utakitura bakuvuga cyambona ko ndashobora kuba muri izo nkambi ibiryo byaho batanga intica ntikize nyine kimwe cyo kwerekana kuko nyine uri impunzi utari iwanyu ibyo nk'abantu twari twaramenyereye ubuzima bwiza leta mbona sinorayo kuko urwaye kenshi bashobora gupfa karengane kubera bitabaronse abakwita kuwa mugabo nyine izo ni benshi benshi ubu nyine barya ruguru ruguru mfite abanyamurengeza y'urugorogo magaja hose hariyo abarundi benshi bagwiriyeyo bahuze nyine inzara bagahunga inzara kuko babona ubuzima bwo mu nkambi kutashira kuwa wakati agenda nyina gasiga abavyeyi n'abana kumbura kazarabaronderera arazi nk'amadolari ijana karungika ari dolari 50 kabarungikira nyine n'icya leto yiwe nyine bakaba barajya nabijya fungurwa ziyo kuko sanga ukene ubaye ndasa abantu gasanga bagiye mu bintu kwishora bona kuza bitina kubera barondera amahera abuze n'uzu abuze kirato radaba n'abakobwa cyagiye gukora ivyo rero kaje we nsasigaye abandi bose nda kurondera nyine umujyango.
Akenshi yuvuganye n'abayobozi muri leta y'u Burundi bavuga ko impunzi zihunga ibihuha
nyene ni uvuga za politike ziramenyerewe mugabo ibihuha gute abantu abarenga amajana niba bamaze gusana mbere bise n'ibihuha ivyo vyose wewe wese uguma mu gihugu uri bumafyenge mbe ni wapfa muri bake nyene bazopfa uvuga ngo wahoze ibihuha ibo basi ibihuha kuko nabo barabizi nyene n'isi yose irabizi kuko atari ibihuha ivyabaye mu Burundi nta n'umwana yonka arabizi n'ibyo vyagahomera bunwa.
Turi kumwe kandi n'abandi Barundi bahungiye mu nkambi zitandukanye turi kumwe na Bigirimana watubwiye ko wahunze igihugu cyawe cy'amavuko ubu ngubu uherereye hehe Bigirima
mu nkambi ya Mahama?
Ubuzima bumeze gute muri iyo nkambi ya Mahama ubu ngubu aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda?
Eka nkuko nyine ubizwe ubuzima bw'impunzi sanga bigoye nk'ubu onya nkaje ndi mushyashya nta n'amezi abiri ndahamara aba nahunze ntotezwa nyine n'imbonerakure nyine yuko ntari mu ishyaka ryabo.
Jean de Dieu wowe muri iyo nkambi uhamaze igihe kingana gite?
Ndahamaze nahashyitse mu kwa gatanu tariki zine.
Ni ukuvuga ko mu kwezi gutaha uzaba uhamaze umwaka. Bigirimana avuze ko ntago arahamara igihe kinini cyane ariko hari ibibazo, wowe uri hafi kuhamara umwaka, nk'ibibazo by'ingutu muhura nabyo nk'impunzi z'abarundi aho ngaho ni nk'ibi?
Ikibazo cya mbere cy'uko nyine uri impunzi nyene ubutisanzura nyene ubugiye yuko uri impunzi nka jewe nashaka ndaguha akarorero yuko nari nahungiye muri Tanzania ndi umwana nari mfite imyaka 96 ndabandanya ngumayo kumva zari zabaye ariko mu nyuma mfunguka 2012 ariko cyari cyatumye niruka no bwa mbere nicyo cyatumye kandi nari nimaze imyaka 3 mu Burundi no kuvuga igihugu cy'u Burundi gyewe ndakije imyaka 9 amufite nacyo kuko cyari cyatumye niruka mu 97 n'ubu 2015 nicyo cyatumye niruka. Ubuzima bwo mu mpunzi ikintu cya mbere cyonyine kiba kibabaje ni kuba witwa impunzi, hama nyene ibindi bintu nyene ni uko nyene dufate nk'ubu turaba abantu baba mu tuzu imvura ibanyagirira mu nzu abantu bafata kuza kurondera ibyo zo guteka inete ugasanga umuntu agiye ibirometero 6 kushakisha inkwi naho nyene ahure n'abaturage duhereranye nabo nyene bakenye inkwi ahuriranye n'abantu baba mu manu zenya bamugirire nabi n'ubuzima bwose bugoye cyane rwose ariko cyane cyane ikintu jyewe mbona yuko kiba kigoye nk'ubu nkajye mvuga ni mbaye mu buhungiro imyaka 13-14 irenga kwitwa ubuhungi kwitwa impunzi kwitwa impunzi bityo nibyo jambo jyewe iyo nkubise ko numva n'umutima ubyumva. Umuntu iyo yarinze yiruka igihugu cyiwe ni kuvuga yuko haba hari ingorane nk'ubu nka jewe mu 97 nagiye nzira ingorane yo mu muryango kandi n'ubu niyo yasubiye kunyirukangana. Iyo uri kurambira rero nk'ikintu cyerekeye Burundi numva n'umutima urahuye kuko mbona yuko n'ubu ngiye bya bindi byoba bitarahera nohavamura na cya kibazo nyine.
Iyo nkambi murimo ya Mahama yavuzweho byinshi cyane, hari abakomeje kuvuga ko ikoreshwa kugira ngo itorezwemo abasore cyangwa se inyeshyamba zijya kurwanya ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru muri iyo nkambi mwebwe ariyo mwigeze mumenya? Mpere kuri Jean de Dieu w'umuhamaze igihe.
Mbona ububeshyi, ibyo n'ibihuha bitagira icyo bico bifatiye ko kuko uraze nk'abantu nk'imisori hari yishwe n'inzara baronka ibiro ndwi ku kwezi woronka inguvu zo kuza gukirana mu ishyamba. Ibyo n'ibihuha rwose, ahubwo n'abantu bigorewe nyene bakeneye ikibafasha n'abantu nyene ubona yuko bari bakeneye kugira bige, n'abantu bari bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere ariko no kubera ubutegetsi butabizemereye hamwe n'ibindi ariko ibyo bintu baba bavuga ngo byo by'imyitozo by'iki n'impunzi turi impunzi ntiturekuriwe no kugira ikintu na kimwe badutegereje icyo UN icyo UN biduhereza kugira dushobore gufungura nta nguvu dufite zo kuza kurwana n'ubutegetsi.
Bigirimana, wowe hari nk'ikintu wifuza kubona cyashyirwa mu bikorwa kugira ngo kibe intandaro yawe yo gusubira mu gihugu cyakubyaye?
Icyo nifuza ni uko nyine abategetsi bote hamwe bakumvikana amahoro akagaruka mu Burundi hama gusasubira mu gifu cyacu nyine hari amahoro nyine muri iyi bigenda.
Turi kumwe kuri telefoni na Jean Marie, mwiriwe neza?
Twiriwe, genda i Bujumbura mu Burundi.
N'amahoro?
Amahoro turashima uko biri kose nubwo bishika bikagahuka mu wundi mwanya ugasanga ni mitende.
Igitekerezo cyawe?
Je nashaka kuvuga kuri ibintu by'ubuhunzi. Nimitwa atarabaho yo kugwiza ubuzisha nke kurondera akazi kwaruka abahunga n'ubundi baracari benshi. Kuko ugiye kuraba mu Burundi gituma abantu bahunga kenshi si gutegereza cyane. Nuko atacyo babona bariko bakora nk'ubu nk'aba baheruka guhunga. Henshi muri bo hariho barabye imyaka 5 iraheze n'icyayi, imyaka 10 iraheze n'icyayi. None iyo ngiye kwinjira imyaka 5 ngiye kubaho gute? Ngiye kumera gute muri iyi myaka 5? Bagaca bahitamo guhunga bagenda baraba iyo ubuziburi. Ahanini rero hatabayeho guhinduka ku bategetsi baturongoye ngo bagire politiki yo kubaka amahinguriro, hashyiriho amapolitiki yo kugwiza ubuzi. Rwaruka n'ubundi ruzoguma ruhunga ndetse n'abakozi bazoguma bahunga, kuko ntushobora kwihangana ngo urindire ngo aruko umuntu apfuye ngo abari gusubira muri icyo kibanza. Niho rero hazoguma hari abahunga, niho hazoguma hari abantu twicana ibintu bidahera.
Icyo ushatse kuvuga ni uko benshi mu bahunga bashobora kuba bahunga kubera ibibazo by'imibereho baba bafite? Se
nicyo kirimo bigaca bita kuri ubu bwicanyi buri muri ino ntwaro, buzananye n'ino ntwaro. Kumbure sinzi ko ari intwaro ihayira bukora. Kumbure mugabo ni bamwe mu bari sinabwagiriza intwaro. Mugabo ni bamwe bari muri bo ikika inyuma y'intuze y'ibicanke biriya ikika inyuma y'amatungo bafite kugira ngo ntibayambuke. Ariko ubundi bwo asha hadatowe ikibazo umuti w'ironderwa ry'akazi, ibibazo biri mu Burundi, ibibazo byo guhunga, ibibazo by'abantu bapfa biheze mu Burundi. Nicyo kintu mbona ahanini gituma abantu benshi, umurindi w'abantu benshi guhunga. Natwe ahanye tuhabaye ku magende, ubundi bwo yaba twari tunze aho dusa. Kuko urashobora kumara ukwezi cyangwa waronka nyinshi n'ibyo bihumbi 10 ubivunjije gusa ugasanga nta n'ikintu na kimwe bikumariye. Ugasanga amafaranga ibihumbi 10 mu Burundi ntabwo ntacyo kimaze.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Celeste, mwiriwe neza? Uri hehe Celeste?
Ndi Mahama mu Rwanda.
Mahama ubaye hute?
Mahama nyine tubayeho ibisanzwe nyine rwose ntabwo bituma ari
kwiye. Nk'ibibazo wowe ku giti cyawe ubona wifuza ko byabonerwa umuti ni nk'ibihe?
Ibibazo nabyo turi kumwe n'uko bukaze umutekano amo tugatanga. Ubundi umuntu ashyize bakamukurikirana kuko turi umuntu n'ufite imirongo barabukurikirana cyane rwose.
Mu buzima mu nkamba aho ngaho ho icyo wifuza ni iki?
Kandi nuko amafunguro yatwitaho niyo umuntu akaruhuka cyangwa afungura dukwiye ndetse no kwiga nyine tukiga bikwiye abantu twagiye turi ko turiye.
Wari uvuze ku byo wifuza byajya mu bikorwa kugira ngo mushobore gutaha mu gihugu cyanyu, uvuze ikibazo cy'umutekano. Ese waba warahunze ikibazo cy'umutekano muke?
Yari umutekano muke nyine kubera abacisanga n'uwo abashaka gukoresha kugira ngo arimo ubutegetsi mu gihugu batangiye ufite nk'umuganga w'iwawe ukavuga ati tuza ku buryo mutajya mu kibazo no kwitera ko bugiye gusa.
Ariko leta ivuga ko mwahunze ibihuha.
Bigaca bivuga ko ari ibihuha.
Arakoze cyane Edi Gwema yateramishije icyo kiganiro n'impunzi z'Abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bihanye imbibi n'u Burundi. Aha ni naho duherereje ibiganiro byo kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turashimiye Fatuma Kalalani Masiya dufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri ino saha n'abahinga b'ibyuma badufashije. Namwe mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika.